Imisa yuguru lichoki korane ya chimisi tanu ya tanguli ya ukirimba cha Bikira Maria cha hitwa Monsion Mburaru kwa gumu kwa mkuru butunzi Bujumbura. Yasuwa mwe na musa njeri mkuru wa dioseze nguru ya Bujumbura Gervais Banshimi Ubusa. Ibu kijeko mkwa bili mungingo yu mkuru gihugu yoku wa milongi bili kwa katanu yu mwaka kikikorane abandi biti gisabisho kilimo libi bili mubisabisho ziki hugu biteka nijwe buli mwaka munhumbero yu kenguru kilimana. Yabone ya kushimila prezina Evariste Ndayishimiye kukunu wa shikiriza majambo yu kunyuanisha Barundi nukuba hakire mwa munu amuhamagarira kure kurimbohe nyinshi nkuko yama bikora ku mwaka utashe biciye mu kigongwe cy'umukuru w'igihugu musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura.
Murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica cyane bakicisha abandi kandi arabemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera nguko no kwihorosha agatima. Muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kibyeyi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo y'ukurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatunga rusangi haba mu by'ugutuza ibiturire. Twona kenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize.
Umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo. Afite umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha. Perezida Evariste Ndayishimiye:
ubumwe dufise mu Mana ndetse neza ko aribwo bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu. Abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu tuzoyimara turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu.
Iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijeje kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramo abantu benshi no kwirinda abongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata ry'ico kiza. Igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS riri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye. Umuhinga yanonosoye agatohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika umunsi bugarwa bwa Sahara kome kona kuze aragabisha kwico ikorane gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ngaruka zabwo.
Tuzi nuko kiza ruhonya ngara cha COVID-19 cyifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse cancu ningene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira. Tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano cyaho hantu bakoranira canke iyo baje batuka bazoja bayisubizayo canke bayikuriyo baturuka bayizana aho hantu. Murumva yuko ari umwanya w'uko COVID yigurumvya iki nyagambura atacha chamira.
Ariko bamwe mu bitavye ikorane nka Jodone ntirampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi 5 wasanga bisanzwe.
Twari mu bisa twa tukize ko twaje kudatamba agafuka mu watwa karaze n'amazi n'adaisa kuko ni sho akuba hatuka batwandura twongera twanduza abandi. Abona hose hariyo kwa ruzi mujyango kwa ruzi basize mu madobo haya hose kuba ko umuntu wese aza kuba ahaca abanze gukaraza.
Kona kuze bavuga ko abantu badakwiye kwifatamina nerwe narijya hari ubwandu bushasha bwa Omicron.
Mbere ubu hari inkubi yashasha bita Omicron iranduka ningoga cyane umuntu umwe ayifise ashobora kwanduza abantu barenga 10 cyari kandi umwanya muto. Iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo berekane akaruro keza no kuri yo bari kongera ikiza kugira ngo kirandagate kandi ubuzima barekatihabwa.
Mu Burundi kuvanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi yiburi gatatu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'8 kugiti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi abakurwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga yo ya kabiri. N'umugambo uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint Joseph de babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo. Ikivugo cya amasengesho ubukigira giti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabara uvangamwo. Musenyeri mukuru Banshimiye Ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo babakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.